ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki 24 y'ukwezi kwa kane mwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Ejo kuwa kabiri ku biro bya ambasade y'u Burundi Kampala, Perezida Yoweri Museveni yasinye mu gitabo c'iteka asezeranya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza.
We salute his contribution to Burundi and to East Africa. It is a sad loss because he was a young person. Hatuna maneno mengi isipokuwa kusema pole peke yake.
Woni Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yagize ati Perezida Nkurunziza azokwibukwa nk'umuntu yagize uruhara runini mu gihugu ciwe no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Avuga ko ababajwe n'uko apfuye akiri muto. Guhereje kuwa kabiri Burundi bufise icegera c'umukuru w'igihugu mushasha ni Prosper Bazombanza, mbere n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Mu Rwanda umuhungu w'umunyemari Mirongo François Xavier ari mu maboko y'urwego RIB rushinzwe gukora amatohoza. Uwo muhungu Mirongo Jean-Pierre akurikiranwa icaha c'ukwiba umuriro bakoresha mu ihinguriro ryabo ry'ibikoresho vya plastic. Mu Rwanda kandi havutse umugambwe mushasha witwa Abanyamurage guharanira ko ingoma ya cami yogaruka mu gihugu. Mbere ko dushika kuri izo nkuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Diane Nininahazwe adushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Diane,
amakuru yo hirya nino ku isi tuyafitiye muri kano kanya, reka tuyahera aha ku mugabane wa Amerika, aho umukuru w'akanama kajejwe imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu mu nama nshingamateka yatumye ku muyobozi mukuru w'ikigo USGM gitwara ijwi rya Amerika kuza kwisigura imbere y'ako kanama. Amusaba kwisigura impamvu yarirukanye bamwe mu bategetsi b'ibisata bitandukanye bitwarirwa mu ico kigo, akabasubiriza n'abegereye ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Elliot Ingle yasavye Michael Park aheruka kugenwa nk'umukuru wa USGM kurenguka igenekerezo rya 8 ukwezi kuza kwindwi. Ico kigo USGM gitwara ijwi rya Amerika ntikiravuga niba uwo mutegetsi wacu mushasha ategekanya kwitaba ubwo butumire canke atazobwitaba. Kuri no dosiye nyene uruhande rwa Sena, akanama kajeje imigenderanire ya Amerika n'amakungu nako kavuze ko umukenguzi amateka w'umudemokrat Bob Menendez amaze imyaka myinshi gusumba abandi muri uwo murwi, yasavye igisata kijeje kugenzura imikorere ya leta gutanguza bidatevye amatohoza yo kumenya niba abirukanywe bazize imikorere yabo mibi canke ari bindi boba barahowe. Mu bayobozi b'ibigo bibarizwa muri USGM, Michael Pike yagenywe na Perezida Donald Trump yirukanye mu ndwi iheze, barimwe abarongoye Radio Free Europe ni Radio Free Asia. Ku ruhande rw'ijwi rya Amerika, umuyobozi waryo Amanda Bennett n'icegera ciwe Sandy Sugawara batanze imihoho bavuga ko Pike afise uburenganzira bwo kwicagurira indongozi shasha z'ico kigo bokorana. Aha gusa tuributsa ko mu kwezi kwa kane Perezida Trump yari yibasiye ijwi rya Amerika n'ubuyobozi bwayo avuga ko ivyo bavuga bidahesha iteka igihugu. Ico gihe yakangishije ko abashingamateka batemeje amazina yabo yari yasavye harimo no umutegetsi mushasha w'ikigo USGM ashobora guhagarika ibikorwa vy'inama nshingamateka. Mu butumwa bwa email Michael Park ashigikiwe na Trump yandikiye abakozi bose babarizwa muri USGM harimo n'ab'ijwi rya Amerika, yabwiye kwica zoshira imbere mu burongozi bwiwe ari ukubahiriza akarangamutima k'ijwi rya Amerika n'ubwigenge bwayo. Tukiraha muri Amerika, Perezida Donald Trump yagabishije abakomeje kwiyerekana ababwira ko badahagaritse bagiye gufatirwa ingingo ruhasha. Yabivuze abicishije mu butumwa ku rubuga rwe rwa Twitter. Ubutumwa uwo muhora wavuye unyegeza mu gusigura ko bunyuranye n'amategeko yawo awuza gucishaho ubutumwa bugambije kugira nabi umurwi kanaka canke umuntu kanaka. Amaze iminsi biyerekana biyamiriza ivangura rukoba n'inguvu zikoreshwa na polisi ya Amerika. Ni nyuma y'urupfu bw'umwirabure George Floyd yacikanye inyuma yaho umupolisi w'umuzungu abonetse ku mashusho amufukamye ko mu majambo yiwe ya nyuma wo Floyd na wakagira ati ndabuze impemu. Hagataho ejo kwa kabiri, umutekano ku murwa mukuru Washington DC wiriwe wakajijwe na cane cane mu icungararo ryahari ngoro n'ibiro vy'umukuru w'igihugu Maison Blanche. Abiyerekana bakaba bamaze iminsi bagandagaje muri ako karere. Korea ya ruguru yatangaje no munsi kwa gatatu kwihagaritse ibikorwa byayo bya gisirikare yaritegekanije gukora muri Korea y'Epfo. Ivyo bikorwa byari bigamije kuzokorwa mu ntumbero yo kwigarurira uruganda runini rw'ubudandaje rwitwa Kaesong n'ikibanza cubatswemo amahoteli agezweho kizwi ku izina ry'umusozi wa Diamant. Ivyo bibanza byose byubakishijwe amahera ya Korea y'Epfo ku butaka bwa Korea ya ruguru. Ariko imbere yuko vyugarwa bitewe n'icuka kibi kiri hagati ya Korea zombi, ivyo bihugu vyose vyarahakorera. Korea ya ruguru itangaza ivyo mugambi w'ibikorwa vyayo vya gisirikare yategekanya gukora muri Korea y'Epfo. Iyo y'Epfo yari yayigabishije ko yokwimba yigera ku ngaruka zizoyibako inyuma y'ivyo bikorwa. Mu kugabisha ico gihugu, Korea y'Epfo yavuze ko igisirikare cacu citeguriye bihagije. Amakuru y'igihe no ku isi tuyasozerere ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Tanzania, aho polisi y'ico gihugu yarayitaye muri yompi Zito Kabwe, umukuru w'umugambwe wa Zalendo uri mu ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Uyo munye politike co kime n'abanywanyi umunani b'umugambwe wiwe bahagaritswe bagirizwa kuba bariko bakora inama bidaciye mu mategeko. Imigambwe yindi itavuga rumwe na leta ya John Pombe Magufuli yamara yateye utwatsi ihagarikwa ry'abanye politike yemeza ko bahagaritswe ku mvo za politike. Zito Kabwe atawe muri yompi inyuma y'uko mu kwezi guheze ubutungane bwa Tanzania bumugize umwere kuvyagirije ivyuko ari we yoba yarari inyuma y'ugushamirana kwabaye hagati ya polisi n'abanyagihugu bo mu karere avukamwo mu 2018. Abanyagihugu baba ijana nibo baguye muri iyo mishamirano. Tanzania kuri no wa kabiri yahagaritse kandi ikinyamakuru Tanzania Ndaima kibona nk'igihengamiye ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru bwafashe iyo ngingo bucagiriza kuba caraciye kubiri n'amategeko agenga akarangamutima k'umwuga no gukwiragiza ibihuha. Mu gihe ubwo bushikiranganje bwemeje ko bwari bwahaye gasopo ico kinyamakuru inshuro zirenga 10, ugitwara yabibeshuje avuga ko ahubwo yahamagajwe bamubaza ku kiganiro yagiranye n'umusenyeri yamagariye abatavuga rumwe na leta co kimwe n'abanyagihugu abasaba kuzomera amagabo amatora akaba atamanyanga. Vyitezwe ko perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli muri ayo matora ategekanijwe mu kwezi kwa 10 uno mwaka yitoreza manda iwe ya kabiri y'imyaka 5. Ni na izo bibaye manda iwe ya nyuma niyo amategeko atahinduka canke ngo ayarengeko.
Urakoze Diane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu naho Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganje wa mbere abona abayobozi bakomeye ba mbere inama nshingamateka y'u Burundi yaraye yemeje bishingiye ku ibwirizwa shingiro rishasha Pierre Clave. Niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda raduha ibindi kuri iyi nkuru.
Namatora tagoranye mu nama nshingamateka yatumwe ko byihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashingamateka ikete ryarungitswe n'umukuru w'igihugu yerekeye igikorwa cy'abazindukanye.
Inama ya bose mubyumve, au très honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura, ni ikete yanditswe ejo hashize tariki 22. Conformément à l'article 123,
atriketi rivuga riti banyakubahwa abashingamateka twisunze ingingo y'123 y'ibwirizwa shingiro je w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu na Rengiyome Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2014 kugera muri 2015 aturuka mu mwambwe Iprona ishami riri muri leta yemejwe ku majwi 91 ku bacinga mateka 94 bari bitavye ibikorwa babiri baramuhakana umwe nawe ntacu yabivuze ko aringiyo mibunyone nawe yatowe nko mushikiranganje wa mbere w'igihugu ku majwi 92 ku bashinga mateka 94 bari bahari babiri nabo baramuhakana. bunyoni yahora ari umushikiranganje akomeye mu gihugu afise n'ipete rya mbere riruta ayandi yose yahari mu gipolisi no mu gisirikare komisere de police general nkuko ababizi bavyemeza yabaye umushikiranganje w'umutekano kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2011 ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'2015 gushika ubu nubwo biruko itogwa gyizo ndongozi ntijyanejereje abashinga amateka bose kuko yabaye abashinga amateka baturuka mu bwamwe sanala utavuga rumwe na leta atariho bari no gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ricegera ca mbere c'ubutwari n'amashinga amateka siho yari mu itangazo uwo mugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe uwo mugambwe uti abashinga amateka bigenga bo mugambwe sanel ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi nubusoma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde uwo mugambwe sanel wongera kuti nitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere cabaye gihuti huti bakemezwa n'abashinga amateka bagira barangiza amabanga yabo kandi bataze naronka kanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inamashinga amateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe kondwiheze umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe
gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora ntimugira ubwoba ndazi bindindiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo guhera ubu ivyingimba nibihagarare twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi
sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose
la cour decide
ati sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutogwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Aringiyo mebunyoni yemejwe kuba umushikiranganje wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatiwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika byo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe uburayi na Amerika vyagiriza izo ntwazangabo ko ziri mu bahohote yagateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 atagihindutse abo bategetsi babiri bemejwe n'inama nshinga amateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Claver tuve mu Burundi tuze mu Rwanda Mirongo Jean-Pierre ari mu maboko y'ugwego RIB rushinzwe gukora amatohoza umuhungu w'umunyemari Mirongo François Xavier akurikiranwa icaha cyo kwiba umuriro bakoresha kwihinguriro ryabo ry'ibikoresho vya plastic inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali mu Rwanda
mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda no kumbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru yifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu Rwanda witwa Mironko uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga 40 rukora ibikoresho bikoze muri plastike usanga byifashishwe n'abanyarwanda batari bake ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kubivugwa maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foster atangaza ko uru ruganda rwa Mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye ariyo mpamvu bahise bata muri yombi muhungu we
abafunze ukurikiranwe n'umuhungu we mu ruganda rwabo harimo ntuzo bw'ibyumuriro uruganda rwabo by'umuriro igihe kirekire umuriro mwinshi gusa yarakozwe bari dushyikirije
hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha
bifatwa nk'icyaha bifite n'igihano cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka itanu kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri ibyo
wenda banavuga ko ari Mironko nibaza ko ari ukuruganda rurwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe nyirabyo
byose aba afite abantu ba manajinga ntuza se akazi ke kose niyo aba adahari cyangwa hari
nukuvuga ngo rero bavuga ko ari mu muzehe Mironko ntabwo ari byo
ntabwo ari byo rwose
intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa Mironko witwa Mironko Jean-Pierre yaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba society ishinzwe ingufu mu Rwanda REG bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa Mironko Plastique bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu Rwanda zarasimbutswe imwe yonyine ariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi umuyobozi ushinzwe itumanaho muri REG Prosper Mubera yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana
biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri system dukoresha
handubwo muza agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute
bese nibwo tuzabimenya kuko iyo maze kumenya igihe yatangiriye kuyiba ni nabwo umenya n'agaciro kabi yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga ibindi binyura muri fraud
umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi
inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe tuhitari hafi ya amande ya miliyoni 10 noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo kacyishyura
ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura nuko ibyakoreshejwe bingana Uruganda rwa Mironko rukora ibikoresho bya plastique niro rwa mbere rwubatswe mu Rwanda kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'1976 urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura n'ibi dosiye rushyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Mu Rwanda kandi havutse umugambwe mushasha witwa abanyamurage uharanira ko ingoma ya cami yogaruka mu gihugu Herman Manirareba yashinze uwo mugambwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko inyuma y'imyaka hafi 60 bumaze ubutegetsi bushingiye kuri Republika Taciza bwazaniye Rwanda I Kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagiriwubusa
ni ishyaka ryitwa abanyamurage riharanira kugarura ubwami mu Rwanda Repubulika ikagenda igasubira mu Burayi yo yaturutse
Bwana Herman Manirareba kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika arasobanura ishyaka rishya yashinze ryitwa abanyamurage riharanira kugarura ingoma ya cyami mu Rwanda Manirareba w'imyaka 45 uvuka ku kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko mbere yo gushinga ishyaka abanyamurage riharanira ko ingoma ya cyami yagaruka mu Rwanda yabanje kugira icyo gitekerezo nyuma za gusanga hari abandi bagisangiye
ni igitekerezo nagize ukwanje nkimara ni gihe kirekire noneho nabashije kubona ko hari abandi banyarwanda tugisangiye bashyigikiye ku Rwanda rusubira mu bwami
mu itangazo rigufi yageneye abanyamakuru rigaragaza ko ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2022 aribwo bwana Herman Manirareba yatangaje kumugaragara ko atangije ishyaka abanyamurage riharanira ko ingoma cyami yagaruka i Rwanda Ijwi rya Amerika mubajije impamvu bahisemo izina abanyamurage
abanyamurage rero nkuko mubyumva ni abantu barazwe abanyarwanda burya barazwe ubwami ntabwo bigeze baragwa Repubulika
Kugeza ubiri cyaka abanyamurage ryatangajwe ku mugaragaro n'irirandikwa ngo ryemerwe n'amategeko mu Rwanda bwana Manirareba akavuga ko mu bihe bya vuba baratangira inzira zo kuryandikisha ariko se ni guki nyuma y'imyaka ibarirwa muri 60 Rwanda ari igihugu kigendera kuri Repubulika ubwana Manirareba n'abandi avuga ko bamushyigikiye bagize iki gitekerezo cyo kumva ko ingoma ya cyami yagaruka i Rwanda
kuva Repubulika yajyaho nta kiza cyayo twigeze tubona imbuto Repubulika yatwereye mbi iruta izindi ni genocide yakorewe abatutsi muri 94
Bwana Manirareba batangaje ko ashinze ishyaka abanyamurage riharanira kugarura ibwami mu Rwanda mu gihe mu gihugu hari n'andi mashyaka ataremerwa n'amategeko kuri Manirareba akavuga ko igihe ubwami butagaruka mu Rwanda igihugu cyazima
tubaye abanyantege nke ntitugarura ubwami muri iki gihugu cyazazima
cyazimizwa n'iki kimaze imyaka hafi 60 nta bwami buriho ariko kiriho
gite ni ibintu biza gahoro gahoro igihugu ukabona kirazimye abantu bagahinduka abanyamahanga ntabwo ari n'u Rwanda byaba bibayeho gusa muri Afrika Angola y'uyu munsi ntushobora kumenya ko hari ururimi gakondo rwahigeze
Manirareba kandi akavuga ko igihe gitekerezo cye cyashyigikirwa itegeko nshinga rya Repubulika ryavugururwa mu ngingo zaryo zose maze hagatorwa uwaba umwami w'u Rwanda ese kugeza ubu mu gihugu hari amashyaka 11 mu butegetsi yo byagenda gute mu byifuzo by'uyu munyapolitiki
amashyaka yavaho cyangwa se agahindurwamo ibindi bintu bitewe n'uko abantu bicaye babiganiriyeho
Bwana Manirareba yabwijwe rya Amerika ko mu mwaka w'2018 yandikiye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda asaba kwitegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 nk'uko ryavuguruwe kugeza mu 2015 ryahinduka mu ngingo zose u Rwanda rukongera gusubira ku ngoma ya cyami yavuze ko ibaruwaye inteko ishinga amategeko yayifungiranye mu kabati Niba rwijwe rya Amerika ifite kopi iboneka ku inteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepute yayakiriye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 5/2018 aho yabasabaga ko president w'u Rwanda Paul Kagame yareka kuba president maze agahinduka umwami w'u Rwanda avuga ko president Kagame ubwami bwakuweho n'abakoroni yarahunze aho ahungukiye ngo ba president kuri Manirareba ngo bwana Kagame ntiyagakomeje kuba president mu gihe yashyizweho n'abanzi bari bo bakoroni uyu Manirareba w'imyaka 45 izina rye ntaho rizwi mu bikorwa bya politiki mu mwaka w'2018 n'umunani mu kwezi kwa kane urukiko rukuru mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'ubujurire yari yarushyikirijeho yarigaga wa Archiepiscopi wa Kigali Tade Ntihinyurwa yamuregaga gutesha agaciro abanyarwanda bose no guca umuco gakondo wabo wari ushingiye kuri kirazira kawusimbuzu w'abaheburayo ushingiye kuri kiriziya gatolika y'i Roma ufatiye ku gihe gishize u Rwanda rugendera kuri Repubulika bishobora kugorana ku gitekerezo cya Bwana Manirareba na bagenzi be cyakumvikana na cyane ko hari abatari bake bafite imyumvire itari myiza ku butegetsi bw'ingoma ya cyami yashize nka kwibutsa ku Rwanda ruheruka umwami wa nyuma ariwe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa waguye ishyanga mu mpera za 2016 amakuru yakunze kuvuga ko imwe mu mpamvu yaguye ishyanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uko mu bihe bitandukanye yagiye ashaka gutahuka mu Rwanda nk'umwami ariko nibikunde akabagira ubusajwi rya Amerika ikigali
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
Mwaramutse neza urupfu rwa George Floyd rwakuruye abantu batagira ingano mu myigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku yindi migabane y'isi George Floyd ni wa mwirabura w'imyaka 46 y'amavuko ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu 2020 yishwe n'umupolisi w'umuzungu mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika twigeze kuganira kuri bimwe mu biranga imyigaragambyo cyane cyane icyo gutera ivi hasi uyu munsi mureke turebere hamwe ikindi bamwe batangiye kwita ndetse revolution no kurandura ibiranga ubucakara bw'abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze mu kiganiro Amerikana abigaragambya bikomye ibimenyetso byose by'ubucakara mu gihugu cyose cyane cyane amashusho y'abantu batunze abacakara n'amabendera y'ikiswe Confederate mu gihe cy'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu ba Amerika yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865 mu mashusho abigaragambya bikomye harimo n'ay'abantu bakomeye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbese babandi badakorwaho duhereye kuri George Washington generali watsinze intambara y'ubwigenge nyuma aza kuba president wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1789 kugera mu 1797 abigaragambya bahangaye ishusho ye barayirandura muri leta ya Oregon mu burengerazuba bw'igihugu ku nkengero y'inyanja ya Pasifika muri leta ya Oregon abigaragambya bakubise hasi kandi n'ishusho ya Thomas Jefferson wanditse itangazo ry'ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma aza kuba perezida w'igihugu wa gatatu kuva mu 1881 kugera mu 1889 tukiri mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abigaragambya baharabitse ishusho ya Ulysses Grant generali watsinze intambara yisubiranamo rya benegihugu nyuma aba prezida w'igihugu wa 18 kuva mu 1869 kugera mu 1877. Saho gusa hano i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche abigaragambya bikomye ishusho ya Andrew Jackson prezida wa 7 kuva mu 1829 kugera mu 1837. Umutegarugori Nancy Pelosi president w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yasabye ko ibimenyetso byose by'abayobozi ba Confederate biri mu nyubako y'inteko birandurwa. Ryan McCarthy, ministri wungirije w'ingabo z'igihugu ushinzwe igisirikare kirwanira ku butaka, yatangaje ko yiteguye kuba yakwambura amazina ibigo by'igisirikare byitiriwe bamwe mu basirikare b'abajenerali ba Confederate. Komite ya Sena ishinzwe igisirikare nayo yatoye umwanzuro ushyigikira uyu mugambi. Ubuyobozi bw'igisirikare kirwanira mu mazi Navy n'ubwo aba Marines bwatangaje ko amabendera ya Confederate n'ibindi bimenyetso byose by'iyi Confederate bigomba kurandurwa hose muri aya mashami y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu burasirazuba bw'igihugu i New York ku nkengero z'inyanja ya Atlantika, inzu ndangamurage y'uyu mujyi n'ubuyobozi bwawo bemeje kurandura ishusho ya Theodore Roosevelt, president wa Amerika wa 1926 kuva mu 1901 kugera mu 1909. Iyi shusho nini cyane imwerekana ari ku ifarasi ikikijwe n'umwirabura ku ruhande rumwe n'umusangwa butaka ku rundi ruhande bo bari ku maguru. Za leta n'imijyi myinshi nabo baranduye cyangwa bashaka kurandura amashusho n'ibindi bimenyetso by'abayobozi ba Confederate barimo uwayibereye president umwe rukumbi Jefferson Davis n'uwari umugaba mukuru w'ingabo ze General Robert Lee n'abandi ba generali bari bamwungirije. Izi ni ingero zimwe na zimwe gusa usibye ibimenyetso by'abanyapolitiki bakomeye abigaragambya baranduye n'iby'abari batunze abacakara b'izindi ngeri zitandukanye barimo n'abanyamadini bamwe bita abihaye Imana cyangwa Francis Scott Key wanditse indirimbo yubahiriza igihugu cy'Amerika Star Spangled Banner. Mu nzego za siporo, umuco n'ubucuruzi nabo baragenda bafata ingamba zo guca ibiranga ubucakara n'ivanguramoko rikorerwa cyane cyane abirabura. Mu magambo make, abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko ibiranga Confederate amagana bimaze kurandurwa muri Amerika kandi bateganya ko bizakomeza. Kuki abigaragambya kandi biganjemo abazungu barandura amashusho n'ibindi bimenyetso by'ubucakara n'ivanguramoko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kuri Sebastian Smith ni ubutumwa buremereye cyane. Sebastian Smith ni umwarimu mu byo gusesengura umwuga w'ubugeni n'ubukorikori muri kaminuza Wellesley College yo muri Leta ya Massachusetts mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni n'umunyamakuru ukomeye wabiherewe igihembo cyitiriwe Pulitzer. Aragira ati, ibi bikorwa bisobanuye ngo turarambiwe, turananiwe kubera ibi bintu byose byimakaza ubucakara, ivanguramoko n'ubwicanyi biteye ishozi. Arakomeza ati, ibi bimenyetso bihora bisuka umunyu mu gisebe kitazigera gikira igihe cyose bikiriho. Noneho ubutumwa bwabigaragambya ni ukuvuga ngo niba byarabananiye kubikuraho twebwe turabyirandurira. Ku rundi ruhande ariko hari abandi benshi bumva ko kurandura ibimenyetso bidashimishije. Uwa mbere muri bo ni Perezida Trump. Yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko yahaye uburenganzira inzego z'umutekano guta muri yombi no gufunga abantu bose bakubita hasi ibimenyetso ndangamuco n'ibimenyetso ndangamateka. Ni amagambo ye. Juti zacu ikiganiro Amerika na cyuyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yasangiza abandi yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. maze rero mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mari kumwe na Fidel Yongabo ngira umugoro wa mwiza ubandanya kumviza radio ijwi rya Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.